Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri kumyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Nininahazwe. Polisi y'u Burundi yaburijemo ikiganiro amashirahamwe Parsem na Olicom yari yategekanije gukorana n'abamenyesha makuru bakorera Bujumbura mu Burundi.
Uravye ajya matugutugu canke ayo mamoto umutaho urimwo bwe turabona ko ari hafi n'imiliyari 50 z'amarundi. N'umutahe munini cyane tutumva inyene mu kanya gatoyi umutahe woba ugira uce ucikurusa.
Uniforme ndikumana twara ishiramwe Parsem ari hamagarira abarundi guhindura ingendo aha yavuga muri make ivyo bari bategekanije kubwira amenyesha makuru mu kiganiro cha sibijwe mwageze uhigani no kwisi muri Burkina Faso. Abajandarme 13 baguye mu mutego w'abantu bitwaje birwanisho. Ibiganiro hagati y'Urusiya na Ukraine vyongeye gutangura navyo turabigaruka ko handi hato mube hafi ya radio yanyu. Amakuru yacu tuyatangurana na mugenzi wacu Thomas Kamirinda tubwira ivyigitero cahitanye abajandarme 13 mu burengero mu buraruko bwa Burkina Faso.
Igico cyabereye ahitwa Taparko, akarere gakize ku mabuye y'agaciro gakunze ariko kwibasirwa n'abajihadiste. Abajandarme bakiguyemo bari mu irondo, uretse 13 bishwe, abandi byibura 8 bazimiye. Igisirikare kirimo kirashakisha irengero ryabo. Igico cyabaye kandi hashize umwanya abaturage babiri bamaze kwicwa n'igisasu cyaturikanye imodoka y'abagenzi yagikandagiye aho bari abajandarume baguye. Abandi baturage benshi bakomeretse barimo babiri bikomeye cyane. Mu majyaruguru n'uburasirazuba bwa Burkina Faso habaye indiri z'abajihadiste kuva mu 2015. Imirwano yabo n'ingabo z'igihugu imaze guhitana abantu barenga 200,000, yakuye kandi mu byabo abandi hafi miliyoni 2. Mu kwezi kwa mbere gushize abasirikare ba Burkina Faso bahiritse ku butegetsi President Christian Kabore bamushinja ko yananiwe gutsinda abajihadiste. Uwamukoreye kudeta Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba avuga ko uru rugamba ari rwo yakize imbere ya byose.
Thomas Kamirindi cubandaniriza ku biganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine vyasubiye gutangura.
Inama irabera ku buhanga bwa video. Mikhailo Podolyak, umujyanama wa Perezida wa Ukraine akaba ari nawe ukuriye intumwa z'igihugu cye, yatangaje kuri Twitter ko ibiganiro birimo ingorane zikomeye cyane. Asobanura ko impande zombi zitarava kwizima, ati twese dutsimbaraye ku byo bamwe basaba abandi, ahanini biraturuka ku mitegekere ya politiki itandukanye cyane hagati y'ibihugu byombi. Ku ruhande rwa Ukraine, Podolyak yatangaje ko basaba Uburusiya gutanga agahenge bugahagarika imirwano, gukura ingabo zabwo zose ku butaka bwa Ukraine no guha Ukraine amasezerano ntakuka ko butazongera guhungabanya umutekano wayo. Naho ku ruhande rw'Uburusiya bo ntibatangaje ibyo basaba Ukraine. N'ubwa kane intumwa z'ibihugu byombi Uburusiya na Ukraine zihuye. Inshuro 3 za mbere baganiriye amaso mu yandi ku mupaka w'igihugu bombi baturanye cya Byelorusiya. Ntacyo imishyikirano yagezeho. Kimwe n'uko inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Uburusiya na Ukraine yabereye ku wa mbere w'icyumweru gishize muri Turikiya nayo ntacyo yatanze.
Thomas Kamirindi urakenuye turabandanya n'amakuru agezeho hirya nino ku isi. Ku mugabane wa Aziya, uruja n'uruza mu gisagara cha Shenzhen kiri mu Bushinwa rwagarutse kubera ukwiyongera kudasanzwe rwagabanutse kubera ukwiyongera kudasanzwe ku mugera wa COVID-19. Mugenzi wacu Ariane Itangishaka adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Igisagara cha Shenzhen kisanzwe kizwi cyane mu bijanye n'amahinguriro y'ibintu bishasha harimo n'ivyuma nyabwonko vya societe ya Apple yitwa Foxconn. Imodoka zunguruza abantu zahagaritswe muri ico gisagara cose kandi abanyagisagara bariko barapimwa umugera wa corona. Muri Amerika naho Perezida Barack Obama yahoze ari umukuru w'igihugu yatowemwo uwo mugera wa corona, ariko umugore wiwe ntayo bamutoyemwo. Bose babiri basanzwe bararonse incancu zose zikingira uyo mugera. Ku rubuga rwe rwa Facebook, Obama yanditse ati: "Jewe na Michelle tunejejwe no kuba twaricandagishije bikwiye. Ibi bitwibutsa ko naho ibitigiri by'abagwara bigenda bigabanuka, ukwiye kuja kwicandagisha niwaba utarabikora kugira ufashe kugwanya ingaruka mbi za COVID hamwe no kwirinda kuyandukiza abandi." Ahandi naho mu gihugu cy'Ubuhindi, kuri uno munsi wa mbere abategetsi batangaje ko hatanguye isekeza ryo gucandagisha abana bari hagati y'imyaka 12 na 14, ni mu gihe hahora hacandagishwa gusa abafise imyaka 15 kuduga. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje kandi ko abanyagihugu barenze imyaka 60 bahamagariwe kwicandagisha. Ni mu gihe uwo mugwi ugwiriyemo abantu bari bafise izindi ndwara batari barekuriye kwicandagisha.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose bahije kudushikiriza, ayo nayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuri no nkuru y'imigenderanire y'ibihugu, aho umuhungu wa president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ariwe lieutenant general Muhoozi Kainerugaba asanzwe ari umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka muri Uganda, ari mu rugendo rwa kabiri akoze muri uno umwaka turi mu gihugu cy'u Rwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Assumpta, hari ico bacitezwe inyuma y'urwo rugendo rwiwe ruje rukurikira ubwo yakoreye mu Rwanda mu ntango z'uno mwaka?
Urakoze cyane Diane. Kugeza ubu ngubu cyo nakubwira nuko yagiranye ikiganiro na Perezida Paul Kagame, nkabamaze kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma ambwiye ko ibyo baganiriye batarabisohora ngo babimenyeshe abantu, ntabwo bira ibyavuye mu biganiro bya Perezida Paul Kagame ndetse na Muhoozi ntabwo biramenyekana. Ariko abakurikiranira hafi uru rugendo rwa Muhoozi agiriye mu Rwanda nyuma y'ukwezi kumwe ahavuye na none, baremeza ko ari ikintu cyo gushimangira umubano w'u Rwanda na Uganda, ndetse banavuga ko umaze gutera intambwe ugeranije n'uko byari byifashe mu mwaka washize. Umuzi neza ko ubu ingendo zafungutse, abaturage baragenderana, mbega baravuga bati ni ugushimangira no gukomeza uwo murongo watangiwe.
Ni urugendo rugira kabiri, urwa mbere gogo yari yarukoze mu ikingaho mu Rwanda Assumpta, hama hari ivyo yobaje gukurikirana bivanye n'ivya mbere byari byamuzanye?
Ibya mbere byamuzanye umuzi yuko yaje nyine ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere, nyuma y'iminsi 8 gusa u Rwanda rwite ruvuga ko rufunguye umupaka wa Gatuna mu bazimuka kuri 31 z'ukwezi kwa mbere. Gusa ntabwo hahise hakurikiraho urujya n'uruza kuko bafunguriye gusa imodoka zitwara ibicuruzwa, ariko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu noneho hafu urujya n'uruza rw'abantu ruratangira, abantu baragenderana ndetse n'indi mipaka irafunguka, abantu bakitega bati birashoboka ko haba hari n'ikindi kije gikurikira uru rugendo. Noneho n'utundi tubazo twose twa turimo hagati y'umubano w'u Rwanda na Uganda tukaba twarangira muri ibi biganiro, hari umwe mu basesenguzi twavuganye wavuga ijwi rya Amerika avuga ati noneho niba ingendo zifungutse tuyifuza ko bakurikiza ibyerekeranye n'uko nta mitwe irwanya ibihugu byombi ishobora kuva mu gihugu kimwe cyangwa ikindi, ku buryo haba urwikekwe ko kuvuga wenda ngo abantu batuye u Rwanda bari Uganda cyangwa se Uganda nayo ikibaza ko wenda u Rwanda rushobora gucumbikira abantu bayigirira nabi. Uwo musesenguzi muraza kwenda kumwumva mu makuru yacu ataha, niwe wavuga ati dono tukifuza ko muri East African Community ibihugu byakora hamwe bakatangira kugenda muri ya mihanda ya gari ya moshi bakayi korera hamwe, ubucuruzi bukagendera hamwe, akibaza ko bimwe mu byaba bigaruye Muhoozi bishobora kuba ariyo ntambwe y'ibi giye guterwa.
Lieutenant General Muhoozi azotahagari urugendo rwe rubuze bamara iminsi ingahe?
ntabwo bizwi, yageze inaha mu gito mbere ya saa sita, igihe cyari giteganyijwe n'uko yakirwa na Perezida Kagame, ntabwo biramenyekana niba ahita agenda cyangwa se wenda aza asibira inaha ngaha. Ibi byose ni biza kuva wenda mu biganiro agira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.
Asure, kanda kureke ubandanye utunganya iyo nkuru, hamutwemere ko mu makuru yacu ataha uza kutwumvisha ayo majwi y'abasesanguzi n'abandi batandukanye mwavuganye kuri urwo rugendo rw'umuhungu wa Museveni ngaho i Kigali.
Urakoze cyane.
Yego, tumira mate gato hamace tubandanya kuyavugwa mu Burundi. Murundi, polisi yaho yahagaritse ikiganiro amashirahamwe Parsem na Olucom yari kugirana n'amenyesha makuru. Ibindi kuri no nkuru, reka tubaze mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Amashami yigenga Parsem na Olucom aharanira iterambere ry'ubutunzi akongera akagwanya ibiture n'isesagwa ry'amatungo ya leta, yari yifuje kunegura no gutanga umuti ku matati amazindwi hagati ya leta ku ruhande rumwe hamwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki, amakinga n'ibigendera ku mapine atatu bita bajaj canke tukutuku mu gisagara ca Bujumbura. Ku rundi ruhande, leta iherutse kubabuza kwinjira mu gisagara ca Bujumbura ikibarungika gukorera gati mu gihugu no ku nkengera y'umugwa mukuru butunzi Bujumbura. Yamara ikiganiro ayo mashirahamwe yari yatunganije kugira abayarongoye bashikirize iryo bagona cavuye giyagarikwa haheze nk'iminota 15 gitanguye. Igipolisi kirongowe na Artemo Nzitabakuze atwara igipolisi mu karere karimo gisagara ca Bujumbura cavuze ko ataruhusha ayo mashiramwe yasavye.
Twese turabona ko hari ikibazo cy'umutekano, nta muntu atabibona, twese turabibona, mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo
the security box tubirize naramuze.
Mahoro neza.
Faustin Dikuma atwara Parsem na Gabriel Rufyiri atwara Olucom baneguye iyo nyifato kuko kubwabo bashaka guterera no kwerekana ingaruka mbi zingingo iherutse gufatwa. Faustin Dikuma aragaruka kuri izo ngaruka mbi.
Mugabo tukabona iyo ngigifashwe ishobora gufata imiryango ishobora gushika ibihumbi ijana, tukaraba umutekano ngene ushobora guca umererwa nabi kubera abantu babuze akazi ico barangura uravye ajya matugutugu canke ayo mamoto umutaho urimwo. Twe turabona pari hafi n'imiliyaridi 50 z'amarundi y'invest, n'umutahe munini cyane. Tutumva ingene mu kanya gatoyi uwo mutahe woba ugira uce ucikubusa, hanyuma tukaraba ibiciro canke bishobora kubura kubera igisagara kitakironka vyangombwa ari ayo mata, ayo makaraza mu gisagara, ivyo bintu byinshi biza mu gisagara ucura rubihindiye muri uwo munsi. Hanyuma ikijanye n'amatagisi ubwo rudaraza rwahora rutanga, tutavuze rimwe n'abantu bashobora kwidekuraja kugira umwiheburo kwa tuti mbega mu rundi muntu uza arashira umutaye mu kintu azobazi ko bizogenda gute. Ivyo ni ibintu bitira insecurity mu muntu wese.
Abo bunguruza abantu ku makinga amapikipiki na bajaj agashavu ni kose
twayakiriye nabi cyane, no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Uyu muntu agiye kubura gasabune, umuntu agiye kubura rasio, umuntu yena doca tekereza yicaye kwiba barasegerere.
Iyi ni ngo twe ntituyakiriye neza kubera ije iduhohotera. Nka James abana batatu babiri bariga, urumva nta nagakarenzo ashobora kuronka ko heje.
Natenyenya tureki dukwifira atatu twononye.
Tugiye kuka mu bana nk'inyoni.
Mugavuga ngo hazoba hari imiduga gusa. Nabonye ntibizokunda. Ba bantu bazobamara, bazobasokora niyo miduga.
Aho niho abatwara amashami Parsem na Olucom bafatira mu guhamagarira leta kudafata minenego ico kibazo kuko kubwabo gishobora no guhungabanya umutekano w'igihugu. Gabriel Fyiri ni jambere yaragiye habona agashikiriza ikiganiro inyuma yaho ataye mu gihugu mu ntango z'uko kwezi kwa gatatu. Ni mu gihe yaramaze imyaka irenga itanu aba mu gihugu ca Luxembourg ku mugabane wa Buraya. Twamubajije ko ihunguka giwe atari iryo ryoba ryatumye ikiganiro gihagarikwa, nawe yishura ko atari yarahunze.
Guhunguka no kuvuga ndi muhira, ndi mu gihugu. Byo guhunguka rero sinzi icyo bisigura. Ndi mu Burundi, ndi mu Burundi, nibaza kwico gikwiye kandi cyumvikana. Gusa nari maze iminsi ntahari, imyaka itari mike. Mugabo twebwe bari batubwiye yuko umuntu azotanga interahamwe nta kibazo, kuko guterera mu gihugu ntibisigura gukoma mashi
ibyo leta yo byose ikoze ngo umuntu aca ko mamashe byose nibaza ko byogenda gucyo kuko ntaho twaturiko turaba ntaho twaturiko turaja kuvuga yuko twese tugomba kuvuga ururimi rumwe nk'inka nibaza yuko ibyo bintu bitoshoboka nta na hamwe vyigeze bishoboka naho vyashobotse harageze igihe birananirana
umuti w'ikibazo c'abatwara amapikipiki n'amakinga uracari kure kuko ubu ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu bitemerewe no kubikwa mu mazu y'ababitunze hagati mu gisagara ca Bujumbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraje abakuriye inkoni kugishitsi kwingingo ari ntasubigwamwo kuko yafashwe mu ntumbero yo gukinga umutekano mu gisagara hari mu mpera zindwi iheze mu ntara ya Muyinga ari kumwe n'abajejwe intwaro ibiharuro bitangwa n'amashirahamwe ahuza abo bunguruza abantu ku makinga n'amapikipiki byerekana ko abegwa n'iyo ngingo bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru hivyo yarahejeje kudushikiriza vya makinga na mamoto agendera mu gisagara ca Bujumbura twabatunganirije kiganiro gikwiye kuri muri isanga muja handika tse wezi tatu akaburungu radio atrove wa akaburungu com hama murabe muri isanga yuno musi Gabriel Usiri yari umutumire Tuandenize muri Republika Demokarasi ya Kongo abaganga bane b'ikigo nderabuzima cha Kataluluku kivurirwamo impunzi z'abarundi zo mikambi ya Mulongwe iri muri sector ya Mutambara territoire nifize intara ya Kivu yo mu manuko baraye banyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho mugenzi wacu Vedaste Ngabo yabidukurikiraniye ari uvira
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha societe civile muri Baraka yemeza yuko aba baganga bashimuswa agana samoya z'ijoro zo kuri kino cy'umweru tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2022 amakuru yishimutwa gy'aba baganga yemezwa kandi n'umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Baraka Dr. Mangayiko Sadiki Albert uyu muyobozi avuga yuko muri aba baganga bashimuswe barimo n'umugore umwe warusanzwe akora muri service yo kubyaza ababyeyi ishimutwa gy'aba baganga riteye impungenge impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe zari zisanzwe zivuriza ku kigo nderabuzima cya Katalukuru kuko uyu munsi yari zagiye kwivuza zibura bazivura Kabura Gabriel numwe mu bagwayi babuza babavura bageze Katalukuru
naringwaye malaria mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga rero je nagenda shikayo ariko ngeze kwa muganga nasanze koko inkuru ariyo abo twahasanze bari mu mwiheburo n'abagwayi barimo bamwe barimo baravayo bari mu bitaro tumaze imisi miremire tiko turavuga ikibazo cy'umutekano none rero ubu bigezaho rero ho nyaho ku magara y'abantu abaganga barabatwaye aha nkaje ngwaye malaria ubu sinimwe ndabona ingene nza kwivuza mugihe hariho bahora batuvura tamahera dutanze rero aha dufise umwiheburo utagira ukungana jewe handiko ndavuga ndi ku musego nta cepo ca ruguru cyo kwivuza by'ukuri turasavye ababijejwe barabe bakurikirane iby'amagara yacu n'ubuzima bwacu n'umutekano wacu
sabaganga bakora Katalukuru ho nyine uyu mutekano muke ugaragaraho ahubwo ni impunzi z'abarundi zikorera ubuhinzi mu itongo rya mwami Riri Kaseke zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazihotera ziri mu mirima
iyo turimira abenshi bakunda kurimira ahantu bita mu rya mwami mu ishamba rya Kaseke hirya y'ikambi ya Mulongwe n'ahantu akunze kuza abantu bitwaje ibigwanisho bo nyene bagahengera imirima yeze bakaba aribo baza kwimbura bakazana n'ababagurira bakagura mu mirima y'impunzi bakaba aribo biyegeraniriza amafaranga impunzi zarimye nazo zigatahuko ahandi naho bakaza bagasanga yizo mpunzi zikorerayo bakazaka udufaranga ziba zifise amatelefone aherutse ku mu damu yafashwe ku nguvu aracari mu bitaro by'Ibaraka n'ubu
bafashe abana biwanje n'umutama abantu batanu babiriza mu pori muryamwami babiriza mu pori babaca maheri 200,200 Maera ibihumbi 200 nayo napuye barayatwara abana bahaswe kubafata ku ngufu ngizimana ndagaruka baragaruka ku mukuru
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa groupe mwa batombwe anayo ikigo cya Katalukuru giherereyemo kuri iki kibazo cy'aba baganga bashimuswe ntibyadukundira umucyo wo gushimuta abantu ugenda ufata intera ikomeye muri territoire ya Fizi umwaka ushize 2021 mu kwezi kwa 11 abashinwa batanu bashimutiwe mukela n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza uyu munsi batarabarekura Ovida Singabo kubgaradishwi ya Amerika ovira mutarakivuye.
Vedaste Ngabo urakenuye duce twandaniriza i Kigali mu Rwanda neza na neza inyarutarama aho abanyagihugu bamwe baba muri yo quartier bagiriza aba baserukira mu namashinga amateka ko batabavugira bikwiye. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa aratubwira igituma.
Hari mu ngenda bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute barimo basura ibikorwa remezo bitandukanye mu mujyi wa Kigali bakanagira umwanya wo kumva ibitekerezo by'abaturage. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru cyarangiye, itsinda ryagiye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ryaganiriye n'abatuye uwo murenge, biganjemo abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro basabwa kwimuka kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Muri ibyo biganiro abaturage bagaragarije intumwa za rubanda ko bamaze imyaka igera muri 5 bafite ibibazo byo kwimurwa ku gahato, ariko inteko ikabyo bikaruci karumira. Uwitwa Jean-Claude Wamungu abimburi abandi imbere y'abadepute yababwiye ko babateranye mu kibazo cyabo, ntabura kwemeza kuwa muhububasha yasese inteko kuko nta kimari yabo hagarariye.
Ni gute rero baduhagarariye imyaka 5 igashira nta numura gukina mu nama zose bakuru? Ndamuze mfite n'ubushobozi rwose nuko ntabwo nabona ngo nabakura. Niba ari bagarariye umuturage ko utamuvugira kandi abantu bose babireba, none se ubwo baduhagarariye?
Mu gisubizo yahaye abafite imitungo inyarutarama depute Soranje Wingabe waruhagarariye itsinda ryagiye Remera yavuze ko u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi buri rumwe rwigenga. Yasobanuye impamvu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute barizwamo wahisemo guceceka kuri iki kibazo.
Ntabwo ari byo, nta n'ubwo iyo nteko yabikora, ahubwo iyo nteko ikoze ityo niyayindi yaseswa ahubure kibyo bavuga buri butegetsi bwigenga. Niyo mpamvu tumvise inteko ikijya impaka, kubera ko izi neza ko cyashyikirijwe ubutabera, ubutabera buzagiha umurongo.
Kubw'abaturage bo muri Nyarutarama bagasanga leta yari imakaje ubusumbane hagati y'umuturage nyir'umutungo n'umushoramari ushaka kubimura. Bwana Charles Nzeyimana wo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri n'ibyabwiye abadepite.
Twifuza ko amategeko yakurikizwa ndetse n'imwe mu yatora tugahabwa ibyo dusaba nta mananiza. Kuki leta yaba ireberera umushoramari kuruta uko ireberera umuturage? Kuko iyo tureba ibibazo byacu, leta yengabye cyane ku mushoramari kuko bazanye amafaranga ntacyo tuvuze.
Depite Uwingabe akavuga ko imyumvire y'abaturage kuri iyi ngingo itari mu murongo mwiza, kubwo uyu mudepite bakwiye guhindura imyumvire.
Ntabwo ari byo bose, niba munabifata mutyo uritera umutima mubi kandi nta mpamvu. Iyi leta yacu ireberera umuturage, n'uwo mushoramari yakira ni mu nyungu z'igihugu, ni mu nyungu z'abaturage. Iterambere tugezeho ubu mwese ntabwo muribona.
Inzego zitandukanye zakunze gusimburana kuri iki kibazo cy'abatuye Nyarutarama, ariko bisa n'ibyananiranye. Mu mwaka w'2018 hari irindi tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena bagiye kuganiriza aba baturage ku ngingo yo kwimuka, ariko birangira ubwumvikane bubaye buke ku mpande zombi. Icyo gihe abaturage bahisemo kwikubita barataha, basiga bo basenateri mu nama kuko bumvaga ibyo bababwira bidasubiza ibibazo byabo.
Benshi bavuze bati cyaho tubwire udaciye ku ruhande bakubwiye iki? Utuzane ikihe gisubizo? Nta gisubizo mbazaniye. Kuko zisigeze uhimba ibisubizo n'ibitabaho ngo mbihimbe.
Kuri Bwana Uwamungu afatiye ku gihe ikibazo cyabo kimaze, kandi inzego zigisimburanaho, yabwijwe irya Amerika ko hari aho yiteze igisubizo.
Ahubwo buri igisigaye ni Perezida wa Repubulika wenyine azabyuka mu gitondo abitekerezeho, avuga ati mufashe abo bantu b'Inyarutarama kandi bizahita bikemuka. Kuko abandi bose barananiwe, uhere ku nzego zose zibaho zikomeye muri iki gihugu, bose barananiwe.
Iki kibazo cya Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro gifata umuzi mu 2017, ari nabwo aba mbere bakorewe igenagaciro ku mitungo yabo. Umujyi wa Kigali uvuga ko ushaka kubimurira mu mazu yubakwa n'umushoramari mu Busanza mu karere ka Kicukiro mu mugambi wo kubahiriza imiturire ijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ariko hari abatabikozwa.
Igishushanyo cy'umujyi nk'uko bakitubwira ko ari cyo bari kubahiriza, itegeko ryacyo ryatowe muri 2012. Twe twari dutuye aha hantu dusanzwe tunahaba, nta n'ikibazo. Itegeko ry'umujyi rero ritowe ntabwo ryaza kubangamira uburenganzira bw'umuntu n'ahatuye, ahubwo bari bakwiye kwiga n'uko bagomba gukora, kandi nta n'ikindi bizo banakiza amategeko barayatora.
Kugeza ubu aba baturage bari mu byiciro bitatu: icyiciro cy'abemeye kwimuka mu mazu nk'ingurane, abayanze bagahitamo kugana iyi nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga, n'ababuze uburyo bwo kugana inkiko. Ni ikibazo kireba imiryango isaga 1400 hagati aho icyiciro cy'imiryango 22 yareze umujyi wa Kigali. Urubanza rwabo ruzafatwa icyemezo ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Aho gira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Irushanwa nyafurika rya basketball rirabandanya kubera I Dakar muri Senegal. Nana mugenzi wacu Eddie Rwema ariko adukurikirana ibyino mikino atugezeho muri studio. Eddie, uno munsi arakina yahema equipe atangura sangapi?
Urakoze Diane. Uyu munsi ni nawo munsi ubanziriza uwa nyuma muri iri tsinda rikinira I Dakar muri Senegal, itsinda ryiswe Sahara. Hakaba hateganijwe imikino ibiri uyu munsi, aho ikipe ya Rwanda Energy Group yo mu Rwanda iza guhura na US Monastir yo mu gihugu cya Tunisia. Ikipe US Monastir ni ikipe ikomeye cyane, ihabwa amahirwe yo kuzatwara n'iki gikombe, ikaba imaze gukina imikino ine yose iyitsinda. Umukino wayo wa nyuma muri iri tsinda n'uyu munsi na REG, hanyuma haraza gukurikiraho undi mukino uza guhuza Association Sportive du Saleh yo mu gihugu cya Maroc iza guhura na Seydou Legas Athletic Club yo mu gihugu cya Guinea. Hanyuma rero imikino ya nyuma muri iri tsinda ikaba iteganijwe ku munsi w'ejo.
U Rwanda ruhagaze gute gushika ino sagaeti?
Iri tsinda usibye ikipe ya US Monastir isa nkaho yasize andi makipe, biracyafunguye cyane ku ikipe ariyo yose kuba yakomeza. Uziko bizakinira amakipe ane azakomeza kugira ngo azajye muri kimwe cya kane I Kigali mu Rwanda. REG rero iramutse itsinze uyu mukino yaba ifite amahirwe yo gukomeza, kuko iracyafite n'undi mukino izakina ejo, ikazahura n'ikipe Club Ferroviario do Beira, ikaba ari ikipe yo mu gihugu cya Mozambique. Amahirwe rero aracyahari ariko biraturuka uko iri bwitware.
Muraza kuba muri kumwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Igihe cy'isaha
Samoya ni nusu, ubundi umwanya umenyerewe ko tubagezaho amakuru kubera ubufatanye dufitanye na NBA ndetse na BAL. Uyu mukino turaza kubagezaho muri uwo mwanya.
Urakoze Edi. Rero turaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 kugira ngo uze kutubwira uko biza kuba biriko biragenda. Murabyumvise ko ata makuru muza gushora gukurikira iyo saha, ariko amakuru azobagezeho hirya n'ino ku isi muraza kuyumva igihe mwari musanze mumenyereye kindi. Ni igihe cy'isaha zibiri n'igice no ku yandi masaha ayo makuru asubirirwamo inyuma y'uko atangazwa muri iyo myanya tubabariye. Mukanya turahanagahindukira ko imbere ko tugahana, reka ngende ndabibukije yuko polisi y'u Burundi yaburijemo ikiganiro amashirahamwe Parsem na Ulicom yo mu Burundi yari yategekanije gukora n'amenyeshamakuru Bujumbura ku kibazo cy'amamoto amakinga n'amatukutuku yabujijwe kugera mu gisagara cya Bujumbura ahatandukanye. Inkuru yose murashaka kwimva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu koma twagiranye n'ikiganiro n'ubuserukira Ulicom aho yabigarutse ko cyo mu gisanga ahanditse muri isanga uno munsi. Muri Burkina Faso abajandarume 13 baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho mu buraruko bw'igihugu. Hanyuma ibiganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine navyo vyasubiye gutangura. Muyagezweho mu karere k'ibiyaga bigari, umuhungu wa president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, lieutenant general Muhoozi Kainerugaba asanzwe ari umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ari mu rugendo mu Rwanda. Vyiteze ko uyu musirikare yakirwa na president w'u Rwanda Paul Kagame bakaganira ku mubano w'u Rwanda na Uganda uri kuranaguka buke buke mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho muyo twabashikirije abaganga bane b'ikigo nderabuzima cya Katalukuru kivurirwamo impunzi z'abarundi zo mikambi ya Murongwe iri muri secteur ya Mutambara badaye banyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho mu territoire ya Fizi ntara ya Kivu yo mu manuko. Inkuru yose murashaka kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukoma. Muri make kandi mu Rwanda ejo kwa Mungu hari abanyagihugu babwiye abagize inama nshinga mateka ko basanga batabavugira uko bikwiye, abo ni ababa inyarutarama mu gisagara ca Kigali. Mwakoze kudutega biri yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amaju ya cu hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Ahanje turasubira igihe cy'isaha zibiri mu makuru zibiri n'igice mu makuru azwagezweho igihe no kwisi, kuko murumvise ko Samoya ni minota 30 muza gukurikira imikino ya BAL ata makuru y'igihe no kwisi muza gushobora gukurikira na Lidiane Nahazwe. Turongera rero saa 2:30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.